indundi culture amakuru mu kirundi
turi ku mugoroba kwa gatanu ni tariki ya 27 kwezi kwa 2026 ndabahe mwiriwe ncuti bagenzi mwana muvuzi bwano vya de indundi culture numwanya wa makuru mu kirundi amakuru aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira Harategekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa kane uno mwaka urucancuru kinga indwara ya kansere mu gwinjiro rw'igitereko ruzohabwa bigeme b'imyaka iri hagati ya 9 na 14 mu Burundi ivyo bikaba vyatangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Idwine Baradahana bamwe mu banyagigo muri commune Kanzinara ya Butanyerera basaba leta y'u Burundi kugurura umupaka wa Kanyaru ya ruguru ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda kuko kugabo bishobora kubagirira akamaro ibanki inkuru y'igihugu inegura ko igihugu kigikoresha amafaranga mva makunga vo mu bihugu bitandukanya kwa kiri make iyo banki inkuru y'igihugu ikamenyesha ko icihutirwa ari gushira amafaranga ava mu bihugu byo mu karere ku isoko y'u Burundi kugira barangura ibidandazwa muri ibyo bihugu babirihire byoroshe bamenyere ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi tubabwira icarico umwibutsa n'akamaro kawo mu mvugo makuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru agarimwe bw'ivyuma na Lina Maria Kaneza iyo done iyo yanzigamye njye ndabashikirize mukanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwameje kuvyumva mu ngingo nkuru muri ko wategekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa kane no mwaka urucanco rukinga indwara ya kansere mu gwinjiro rw'igitereko ruzohabwa abigeme b'imyaka iri hagati ya 9 na 14 mu Burundi vyatangajwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muganga Idwine Baradahana inyuma y'inama n'abasanzwe bashigikira leta y'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu n'iterambere umushikiranganji Baradahana avuga ko iyo ndwara ihitana abantu batari bake haba hano mu Burundi ndetse no ku isi ariko ishobora kugwanywa kurikira umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Idwine Baradahana
indwara ya kanseri yo kubwinjira bw'itereko c'abakenyezi ni indwara iriho cyane mu Burundi kandi ihitana abavyeyi benshi mu Burundi byari bimaze kugaragara ku isi nuko iyo ndwara ihitana abantu benshi ariko irashobora gukingwa ikagabanuka ntihitane ubuzima bw'abavyeyi mu Burundi rero twari tumaze iminsi itari mike tubyitegurira ugurucanco rwarizwe neza abahinga baragwize neza hanyuma ubushikiranganji burashobora kwegeranya uburyo kugira ngo tuzokore uwo mugambi tuzowushire mu ngiro wo gukingira abigeme n'abavyeyi iyo ndwara ya kanseri yo mu gwinjiro rw'igitereko uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro guhera mu mpera z'ukwa kane tuzokingira abana babigeme kuva ku myaka 9 gushika ku myaka 14 n'abana bari mu mashure canke abana batari mu mashure kubari mu mashure ubwo rucanco ruzotangirwa ku mashure kubari imuhira naho ruzotangirwa ku mavuriro umugambi rero warateguwe neza ubu turafise fede route ngira ngo ico no kwita urupapuro rw'inzira kugira ngo tuzoshobore gushika kuri uwo munsi mu mpera z'ukwa kane tuheze turushikirize abo bana kandi n'umugambi uzokumubandanya mu kirangaminsi cy'incanco za misi yose mu Burundi
muganga Idwine Baradahana akaba ari umushikiranganji ajeje iby'amagara y'abantu muri cyose azanye nece amagara y'abantu bamwe mu banyagigo baba ku mutumba Rukaramu ni zone mutimbu zikomine ntahangwa intara ya Bujumbura basaba inzego za leta zijejwe iby'amagara y'abantu kwiga ubundi buryo bokoresha mu gutuza imibu yibonekeza ku bwishi muri ico gice abanyagigo bavuga ko naho leta iherutse gutanga imisegeti yarimwe umuti wica imibu mu gihugu ibakingira baryamye gusa naho biruko barashima ko hari akarusho kabonetse mu miryango yahora ikunda kwibonekezamwo abagwayi ba malaria kuva hatanzwe iyo misegetera mugenzi wacu Dironkeje Imana yakubitiye kuri uwo mutumba wa Rukaramu
igice cya Rukaramu komine ntangwa intara ya Bujumbura akarere kibonekezamwe ibiziba bivuye hanini ku mazi avomera igitegwa cy'umuceri kubera ivyo biziba abaho bavuga ko ariho inyegeza imibu itera indwara ya malaria
imiziba birahari aho hepfo hariho imigende y'amazi bidanana mu muceri aho amazi ashikira iraza rero nizana niyo nyine mu migende
aho ma broder ibiziba byaho abarimo imiceri aho je kumva saa saa kumi n'imwe size ni bibi hari
itangwa ry'imisegetera riheruka mu gihugu abo banyarukaramu bavuga ko baronsa agahengwe kubera iyo mibu yararira barya ijoro ryose
mu nzu yari ihari takosa apa musegeti la unda musegeti la mukana iharumba tamu wunjia unda ni musegeti
na hoviruko harabuka kwa wimisegeti ramike hagira ni juu na baki zumurgiangu kwa angana hakana watai ronse kubera bari gupaga samu bindi biche
jimbo na kule tamu ngai mabgi ati wujali mwa wanyagi kwa mwa tarosi musegeti la aikene kuyangu na wabikingi liyo marari
hivaku hivobos
oya limo wataros
kubera ubwinshi bw'imu bihibonekeza abanyarukaramu basaba inzego za leta zijejwe by'amagara y'abantu kwamba vuye imisegetera ho jamo n'indi miti yo kuyitoza
ngirango nko gupoma iyo mibu basi ko vuga naye asigaye hari imibu myinshi cyane kweri ngai wacu imisegetera irana niko neza ari ke bishika umuntu age agiye gufungwa tugaterama usanga imibu cyatuje numva ko teramira mu musegetera
eh bo twongera prema nangora
ni mwakwi
kwikwa rane twabyara abana bazocwa
kwa minongiri na gata anda tumunyonyo kugeza kwa kabiri kigara mwa kawumbibiri na minongiri na gata anu Rete Burundi yara tungani jisekeza ryo gutanga imisegeteri kinga maralia yaba miliyoni umunani mu gihugu cyose isekeza ryana bayijyambere mu gihugu rikozwe hakoresheje ubuhinga bwa none
Udironge Jimana urakenuye tuve muri yo ntara ya Bujumbura twerekeze mu ntara ya Butanyerera abwo mu nyagigo muri commune Kayanza muri yo ntara nyene basaba leta y'u Burundi kugura umupaka wa Kanyaru ya ruguru kurubi Burundi buhana n'u Rwanda nyuma y'iminsi ine leta yuguruye umupaka wa Gatumba aho hari haciye hafi amezi abiri wugaye biturutse ku ntambara zari ko zibera mu karere ka Uvira bakabona ko mu gihe umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wo kugurugwa husubira kuba ihanahana y'ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu inchuti n'abagenzi na bagasubira kugenderanira aho muri commune ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera tukakora mugenzi wacu Jana Himana
nkuko amwe mu banyagihugu mu gisagara cha Kayanza babishikiriza bakiranye n'igishika cinshi ingingo ya leta yo gusubira kugura umupaka wa Gatumba babona ko abanyagihugu bo mu Burundi na Congo bakoresha uwo mupaka bagiye kuharonkera agahengwe mu gusubira kuramukanya no kwinjiza no gusora ibidandazwa bitandukanye mu mwidegemvyo ni mu gihe akarere ka commune Kayanza baherereyemo hoho umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rwa Kanyaru ya ruguru muri zone Mparamirundi hamaze imyaka ibiri hugawe kuva ubwo imigendranire yaciye yagarara abakora urudandaza mu gushora ibintu muri ico gihugu canke bakavyinjiza mu Burundi byahagaze kuva iyo yugarwa iribaye akarorero ni nkabunguruza abantu mu miduga n'amapikipiki bavuga ko kera babukura mu ciwe cene cane iyo hari ingenzi zambuka umupaka canke zinjira mu Burundi eka n'abakorera urudandaza aho ku mupaka kwari uko nyenye ngo bakora bunguka iyo bashora ibidandazwa mu Rwanda nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bakenyezi yora arangura ivyama mu rumonge akabishorera mu Rwanda ikindi ngo nuko niyo bashaka kuja kuramukanya muri ico gihugu ngo barinda kuzigura mu kubanza guca mu gihugu kibanje cha Tanzania bakinjira mu Rwanda banyuze ahitwa Mutukura urugendo rwasaba uburyo bw'umurengera abanyagihugu agasaba leta gukora ibishoboka byose ikibazo bufitaniye n'u Rwanda kigatorerwa umuturama umupaka wa Kanyaru ya ruguru ugasubira kugururwa gutyo ibintu n'abantu bisubire kurengana muri commune Kanzani ntara butanyerera Jean Nahimana kuri radio indundikibiture
Ibanki nkuru y'igihugu iranegura ku gihugu gikoresha amafaranga mvamakunga ava mu bihugu bitandukanye kwa kirimake ivyo vyashikijwe n'uburongo iyo banki kuri uyu wa kabiri mu gihe iyo banki yariko yerekana politike ngenga faranga idware no kuma bigenda ko yasiguye ko mu gihe igihugu kiriko gikoresha amafaranga menshi mvamakunga igiciro cayo kica igabanuka ku isoko yo mu Kinywabi yamenyesheje ko ikigiye kwihutigwa ari gushira amafaranga ava mu bihugu byo mu karere ku isoko y'u Burundi kugira abarangura ibi ndazwa muri ivyo bihugu babirihe byoroshe urivye kwizera
kimwe mu birabwa kugira hagwiza amafaranga mva makungu ku isoko nkuko urongo ibanki nkuru y'igihugu BRB Edouard Norma bigenda kabivuga harimo kurabaho abanyagihugu basumira gusumba handi kugira bibafashe kuriha ibidandazwa byoroshe
mu itunganyo ry'amafaranga mva makungu umuntu araraba ibirabuti ndebuge abarundi basumira hehe bari kubasumira muri Kenya bari kubasumira mu Bushinwa bari kubasumira mu Buhindi basumira muri Europe basumira hehe ni ucurabo ati none burya nivyo koroha kurusha ari nkamwe muri uyu mutahe w'amafaranga mva makungu dufise twokongeramo naya kugira ngo abari ko barariha barihe directement umuntu atayinze kugira amashanje menshi
warongo iyo banki nkuru y'igihugu yemeza kwishigwaho mu Burundi ry'amafaranga mva makungu nka yakoreshwa mu gihugu c'Ubushinwa byagiza karusha
biri mu byatumye banashaka ni dollars kuri marché noir ikoroka kubera hariho abantu benshi bahora bagenda kurangura ama matière première bakagenda kurondera amafaranga muri ijya soko ubure bose bavuyeyo bamaze kuva yo muca mwumva yuko abagwanira kuri iyo soko ari bake bico bituma igiciro cyayo kimanuka
naho biroko Edouard Norma bigenda kanegura ko ayakoreshwa mu gihugu akiri make ari nahamenyesha ko hagiye kugwiza yandi mafaranga yo mu bihugu byo mu karere kugira abadandaza bakuri bidandaza muri ivyo bihugu nabo boroherwa
n'ubu tumwe twiyumvira ingene ahubwo twarondera nayandi mafaranga nk'abarangurira nko muri Kenya rondera amashiringi ya Kenya abarangurira muri Tanzania uko nyene mu Uganda uko nyene kugira ngo turabe yuko uko kuzunguruka byohagarara
Bimwe mu bikorwa byakoze bituma ubutunzi bwisununura mu Burundi harimo n'ivyo gushira ku isoko ayandi mafaranga mvamakungu iyo banki nkuru y'igihugu yizeye ko umuvuduko w'ubutunzi hagati y'umwaka wa 2025 n'umwaka wa 2026 uzova ku bice 4 n'uduce 6 ku ijana uje ku bice 4 n'uduce 8 ku ijana
Radio Indundi Culture
Hajye ndundi kwitira makuru yacu arabandanya ku isa 12 n'iminota 27 igisata cawo nikiraba abakenyezi mu Burundi naco kivuga ko gitewe impungenge n'ituka cy'ukubaho kw'abakenyezi nabigeme babimukira baguma bagwira mu gihugu mu gihe ca none kubera ivyo kuri uyu wa kane catunganije umugambi w'ubutabazi kuri bo ushobora gufasha abantu bagera ku 10,000 bari mu batesheje zabo n'ingorane ziva kwihindagurika gibihe hamwe n'abahunzi intambara zibera mu gihugu ca Kongo leta y'u Burundi ariko ivuga ko uyo mugwi w'abantu ugikeneye ubufasha burengaho n'inkuru ya mugenzi wacu Nori Sindu w'Imana
Icyo gisata cishiramwe mpuzamakungu mu Burundi giharu rugero rw'abakenyezi nabigeme ku bice 80% byo bimukira bagera ku 10,000 ho mugambi werekeye aho bagizwe n'abageramiwe n'indwara zitandukanye aho begeranirijwe amikoro make mu kubaho kwabo kwa misi yose n'ibindi kuberibiza n'intambara by'abateshiriza bo n'imigambi yari batunze uhagaririye mu Burundi Klahama Anyangwe ati byo bituma amabafatiye ku gitsina bashobora gukoregwa yiyongera harico gituma kubwi amikoro yabo abwirizwa kuduzwa hatibagiwe n'ubundi bufasha
ni ngomba ko bagira ubwigenge mu by'ubutunzi bakaronka amafaranga tudushimikira kandi mu by'inyifato n'imibano
mu Burundi nk'igihugu giharugwa muri 20 ku isi bigeramiwe n'ibiza n'isibe bimwe mu bituma abantu batizabo bagahunga nk'uko biharuro byawo nibibyerekana abimukira igihugu gifise leta bashira mu migwi ibiri no kuvuga abo batesheje zabo n'ibiza n'isibe hamwe n'abahunga intambara Aricho gituma cari ho cumushikiranganje ajeje migendranire n'ayandi makungu Adolphe Bukuru yaraho yavuze ko kongereza mikoro y'iyo miryango bisubiza iteka bamwe mu bari bihebuye
gikorwa nk'iki kigaragaza kubona kumwe ibikorwa by'ubutabazi bihagaze ku iteka rya buri muntu
gushika mu gice ca nyuma c'umwaka uheze w'ibihumbi 2025 abarundi babimukira batesheje izabo n'ibiza n'isibe baharugwa mu barenga ibihumbi 92 biri mu gihugu cyose nkuko bigaragara mu cegeranyo cy'igisata cawo nikirabi bya bimukira igitigiri cyiyongera ku mpunzi z'abanyekongo ubuzi harugwa mu 100,000 guhera muri kigara mu mwaka uheze leta ishimwe umugambi w'ubutabazi bwihuta uciye hafa amadolari 270,000 y'abanyamerika uzurangurwa mu kiringo cy'umwaka umwe ibona ko kiri kure y'ubufasha bukenewe kuko kuri izo mpunzi z'abanyekongo zonyene muri kigara mu mwaka nyene yatangaza ko igihugu gikeneye n'imiburi y'ubufasha buciye miliyoni 33 zitatu z'amadolari ukwezi kwa mbere ku y'umwaka w'ibihumbi 2026 kuja kurangira imenyesha ko amaze kuboneka ayaba ba miliyoni 7 gusa z'amadolari
Nori Sinduwimana na urakenu yeshiramwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo no gucugwe parseme risaba itsimbatazo ry'ubutungane bunganisha mu gihugu mu gihe kuri wa gatanu ahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari ubutungane bunganisha urongo iryo shira hamwe mu kiganiro y'abamenyesha makuru yasiguye ko mu Burundi hakiri umugwi w'abantu wikwegera ko ubutunzi bw'igihugu Faustin Ndikumana habona ko abarundi bo kwikubita gashi kugira ngo ibintu nk'ivyo bihagarare kurikira Faustin Ndikumana
ibyo bintu bitata abarundi banyumve kugira uburenganzira bumwe kuvy'igihugu kugira amahigwa amwe gusabikanya neza iby'igihugu ibyo bintu mu gihugu yo byananiranye ubwo butungane bunganisha bukavaho igihugu kiba kigowe kibona amahano amwe atarigera ba umutanga makori ugasanga amakuru dutanga kugira retiro nk'uburyo ikoresha bije y'igihugu ugasanga mu kugira les dépenses ugasanga ibifasha abanyagihugu benshi muri rusangi ntibishigwe imbere hasiga imbere ibiha umugumwe w'abantu uburusho burenze n'ukwibiraho neza ugasanga amaherere kasirikira mu mugwa abantu mato
bimaze kwabyera gutyo
consequence ni
abaganga tugende duhebe abigisha duhebe abuzere duhebe ugwaruka tugende Zambi Kenya Dubai Mingwatini Busanzara
ahantu justice sociale yabuze niyo consequence uzobona uko nubwo butunzi buziyongera bukatire muri wa mugwinye jewe bino natera ka muri leta sonete dararo n'umukuri wa personne eta dura justice sociale cy'igihugu muri iki kibazo ubwo butunzi bukatira mu bantu mu gw'abantu ikibyifisera ni iki abandi bose hafi 80% 90% bariko barazera gucyo none ndi gukizokirwa agenza twikubitagashi kuko ibi bintu abantu kubagaraga tubinga bagize gute bitegeza guhinduka
ishiramwe mu byo gishinze harimo kugwanya ihotegwa rya kiremwa muntu ryo arishoto gidogera ico gita ukudatahugwa rw'amashirahamwe haranira inyungu ya bose mu gihugu ariko kubwaryo ibyo bigasubiza inyuma intwari bereye mu gukuru uyu wa gatanu ku isi yahimbaza umunsi wahari wa mashirahamwe ategamiye amaleta umuhuza bikorwa w'iryo shirahamwe Vianney Ndayisaba yavuze ko amwe mu mashirahamwe akebura leta canke yerekana ibitagenda neza yitiranywa n'ivya politike kubwiwe abategetsi batandukanye bakwiye kwigishwa uruhara rwayo mashirahamwe kugira by'ukuri ashitse intererano yayo mu iterambere ry'igihugu
umunsi mpuzamakungu hariyo mashirahamwe n'ivya politike ushitse mashirahamwe za politike benshi umenga bayagereranya nk'uko ari migambwe niko turakora kugira ngo abarundi n'abarundi kazi bubahirizwe mu byabo n'umubabo amashirahamwe ayandi akavuga mu butunzi akerekana ibyo inyanyugo bwo gutera imbere cyakubwira ngo ukorera abakoloni hari naho ngo urumwopoza ngabo biko biraza mu byo mpindu kwa cyane cyane kibona ku mukuru w'igihugu niwe nabonye abyumva gusa kuko wewe waravuga ati sosiyete sivile muri hehe denosa muri mvasha kuvuga abasuma n'abiba n'abona yabene igihugu mukuru w'igihugu abivuga kandi mushobora kumenya amanyanga yuko araba cyo murarenganya kwa mama message kujya yatanze numero arabikorera mbwa benshi arababura amatari abashirangange abasitaneri ataregera yumva uruhara rw'amashyirahamwe adahinzwa politike y'uko ari kuvugira urya mwene gihugu ariko ararenganywa tuza guhagarara twaguruka umwene gihugu abuze igitoro aho umutunzi bakavuga tubonye abantu bafungiye ubuza twemudu atome tukavuga mbwaca bwitwa ati Vianney mwari shoto cyangwa mwari masozi viye bajya n'abapoza vuze ukerekana neza ugira ibintu bihinduke no kwicwa ashaka kwicwa no kunyuza ukanyuruza mbwa wumva ko biraza n'umunsi ntawe ufunzwe aho tubanda tuvuga ati biko biraza nuko ubihimiriza guhera hejuru ababijeje gukura ku mukuru w'igihugu bakigisha abashikiranganje babo n'abadeje na musa n'abamatari yuko uruhara rw'amashyamba ndangiza politike ari karara muganda ribacura kubera niyo araba aho abenegihugu bamwe bamwe bariko bararenganywa niyo araba uko igihugu cyotera imbere mbere barashima akazana n'imigambi y'amaproje kugira ngo Uburundi bube muri demokarasi nyezina umuntu wese atere imbere bikomere
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
mwamaze kuvyumva naho umwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiza imisi yose ya gatanu uyu munsi tubabwira icari ico umwibutsa n'akamaro kawo mu mvugo muhinga yanonosoye ivyindimi n'imico bijanye Petero Karaveri Mukarabe yerekana ko umwibutsa ari yagwa gibutsa umuntu inyifata ibereye ritabanje kumukomeretsa iyi nkuru y'imico kama twategura na mugenzi wacu Jotan Iratuzi
Umwibutsa ni imvugo y'abasukuru ikoreshwa mu gukebura umuntu kubwo umuhinga mu by'indimi n'imico bijanye Petero Karaveri Mukarabe.
Umwibutsa ni yagwa mu Burundi ariko no ku isi hose. Mu minsi heze bavuga umugani batandukanye rero umugani muremure n'umugani mugufi. Ubu rero umwibutsa tushira mu migani mito mito ndetse turanayikuye mu mugani tushira tuhizina umwibutsa. Umwibutsa urukwayo kuko ari muto France bawita genre enroulé umugani nawe ni muremure wabita genre déroulé umwibutsa rero wiyibutsa ubuntu wiyibutsa ibintu wiyibutsa kuri wiyibutsa umuntu ariko araja kubiri n'amategeko agenga ubuzima bw'umuntu nuko bahana ubundi ashobora guca mucira umwibutsa
Iyo mvugo ifise akamaro ko idakomeretsa kandi kerekana ko ari ingendo nziza yo kuva na kera narindi
ntavuze turihenze cyanke ukigize nabi akubwira uwo mwibutsa kubwira ngo umenye kuko akura kubwiye atari ukwiye wenyine agakura ku mico n'imigenzo y'abasokuru yuko biva ku bandi bantu ku bantu bamukuriye kuko bamaze kugendereza bakabona ati iki kibaye uku kibyari iki ati umuntu abandanije aboku
harimo uburyo bwo kudashaka gukomeretsa umuntu muri iyo mvugo
ego cyane nabwo nyene burimwo burimwo kukumuciriye umugani ntavuga ngo uramutse mugabo ndakubwiye no kugira nti ubuze bitari byo haraho cyo ubwira amanyama cyaho ka kagiti urankankamiye cyaho mu gikuru mugabo ndaguciriye umugani ndushaho kunyishura uko ubanza kwiyumvira icyo nakubwiye.
Ni giki gituma umuntu atahura umwibutsa mu gihe usanga ari imvugo ifobetse? Petero Karaveri Mukarabe.
Umwibutsa ni yagwa rigufiya igizwe n'ibice bibiri bitarenga ntibirenguke. Hari igice cya mbere kitanga intango y'iciyumviro, ariko icyo gice cya mbere kitaronse ikindi kicongera ko bita karangura nticyo kumvikana munsigoro zisanzwe. Nk'ubuntu bwo nk'akarorero mvuze nti umugabo umumwera ubwanwa nawe akumwera ubundi, wumva mvuze ati umugabo akumwera ubwanwa nibyo kumvikana. Umwibutsa ntutahubwa n'uwo ariwe wese. Nk'abana batoya ntibashobora kutahura, abana batoya bamenyereye ukuri ukuri kugaragara, nta mpinyanyuro z'imvugo zijyamo. Binjyohe no kwishyura icyo kibazo nshaka kuvuga yuko umwibutsa ubwizwe n'impinyanyuro z'imvugo.
Ntiharamenyekana ryari hatanguye gukoreshwa imyibutsa mu mvugo nk'uko uwo muhinga abivuga. Ubutaha tuzobabwira ikibanza c'imyibutsa mu mvugo ya none mu Burundi.
Jotan iratuzura kenuye kuri iyo nkuru y'imico kamaro waduteguriye no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12:38. Nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza, nkengurukire bagenza nje mwese cyo yatereye kugira amakuru aboneke. Nkengurukire kandi na Lina Maria Kaneza mfaje mwabwivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuze kwandaye mugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.